mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri 18 muri 10 na Jodiane na hazendongo ibiganiro vy'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze
agateka ko mwigeme bagasubije nyuma ngose kubera hari gihe yisubira ko nyene akihanoranya
burya wavuye nko mwishure kubera abavyayo garutse burya niho ugifise agateka kabije.
Aba ni bamwe mu banyeshure bo mu ntara ya Kirundo ni mu gihugu c'u Burundi biyamiriza ingingo ubushikiranganje bwo muri ico gihugu buherutse gufata yuko umwana w'umwigeme azohirahira gatwara inda akiri ku ntebe y'ishure atazoyigaruka ko turabigaruka ko handi hato mu bihagufi ya maradio yanyu. Ariko ndabwire muri make ko abategetsi muri Afrika bari muri Mauritania mu nama rukokoma izomara iminsi ibiri. Abo bategetsi bazoganira ibijanye no kurwanya ruswa n'ibindi bibazo bihanze umugabane wa Afrika harimo n'umutekano. Aho yuguruye cesa iyo nama ejo kwa Mungu, umukuru w'igihugu cya Mauritania Ould Abdel Aziz yavuze ko ikibazo cy'umutekano kitifashe neza muri ako karere. Perezida Aziz yasabye ashimitse ko hafatwa ingingo zikomeye mu bijanye no kurwanya iterabwoba, afatira nko ku bitero bitandukanye bimaze igihe biba muri Mad. Yagize ati ndugure twa mugina intambwe nziza zizova mu kuja hamwe tugatorera umuti ibazo by'ubutunzi n'ibijanye n'ubuzima bwa misi yose bigenda bituma urwaruka rufata inzira z'ubugizi bwa nabi. Ndugure twa mugina muri iyo huriro y'iminsi ibiri abategetsi ba Afrika biteguriye kandi kuganira ku nzira y'amahoro mu gihugu cya Sudani y'Epfo hamwe n'umwumvikano hagati ya Ethiopia na Eritrea. Abategetsi bazovugana kandi ku matora y'abakuru b'ibihugu yimirije kwa muri Mali, Cameroon na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Zimbabwe. Ejo kwa Mungu, Perezida wa Amerika Donald Trump yabandanije gushigikira icese bikogwa vy'ibiro vya leta bijeje gucungera umutekano ku mipaka naho bamwe mu bagize umugambwe w'abademokrate basaba ko ivyo biro bifutwa. Bimwe mu vyo Trump yashikirije ku rubuga rwe rwa Twitter mu mpera z'inondwi yari yagize ati abademokrate bashaka gufuta ivyo biro bagashaka kandi ku mipaka iguma yuguruye ubugizi bwa nabi nabwo bukasasa mu gihugu. Trump naho ataco aragira avuga ku janye n'imyerekano yagizwe mu bisagara bitandukanye vy'igihugu aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yanditse kandi ku rubuga rwa Twitter ngo iyo abantu binjiye mu gihugu cacu mu buryo butemewe n'amategeko dutegereza ko kanya nyene kubasohora bitarinze kumara imyaka n'imyaka mu nzira z'ubutungane kuko baba bariko baramenyera ubuzima bwa Amerika. Amategeko yacu na ya mbere acuramye ku isi yose mu bijanye n'abimukira. Ndugaye twa mugina. Radio Amerika isamina na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muyumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi ho turi kuri mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 45 metero 31 na metero 41 ku mugoroba mutwumva turi metero 19 na metero 22 turi no kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com Facebook ni vewa radio yacu. Kiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nogere ndabahikaze nshuti bakunzi kiganiro cacu tugehere mu by'umutekano mu gihugu cy'u Rwanda. Abantu bitwaje ibigwanisho bongiye gutera karere ka Nyaruguru ni mu murenge wa Nyabimata mu ntara ya Majepfo y'u Rwanda. Ndikume ku murongo wa telefone n'umugenzi wacu mu Rwanda Assumpta Kabuye ariko arakurikirana iyo nkuru. Assumpta byifashe gute?
Urakoze cyane Diane. Nakubwira ko natwe amakuru twaramenye mu gitondo bivugwa ko muri iri joro ryakeye abantu bataramenyekana baje ngo baturutse mu ishyamba rya Nyungwe birayo mu baturage bakagenda basabura ni kese bafite agaciro bavuga ko batwaraga batwaraga amafaranga batwaraga imyenda batwaraga imyaka kugeza ubu abaturage bakabemeza ko basahuwe mu ngo zigera kuri 14
usivye ibyo byo gusahugwa hari abantu baba bahasize ubuzima
ya ibi bitero bavuga ko ngo nta muntu umugize bikoraho ahubwo abaturage batubwiye ko ngo ibyasahuwe abo bantu bababwiye ngo nibabatwaze babageza mu ishyamba rya Nyungwe hanyuma baragaruka abaturage bagaruka mu ngo zabo kandi n'umwe wigeze ahitanwa n'iki gitero
abo banyagihugu ko umva iboneye abo bantu bakanabatwaza n'ivyo bintu bavuga bari bambaye gute bakavuga mu rurimi rw'ikinyarwanda canke hanyuma hari ubwoba baba bateye muri uko kubatwaza ibyo bintu
bavuga nyine izwi rya Amerika bavuga ko ngo baza bavuga ikinyarwanda kivanzemo n'ikirundi ndetse rimwe na rimwe bakavangamo n'igiswahili ubwo bavuga nyine izwi rya Amerika batifuje ko twatangaza amajwi yabo batubwiye ko bari bamufite ariko bagize amahirwe yuko nta kintu babatwaye usibye kubabwira ngo nimudutwaze ibyo bintu bari basahuye babageje mu ishyamba aravuga bati nimisi ibiri inyuma ubu tuvugana amakuru aturuka muri Nyaruguru aravuga ko abaturage barimo gukoreshwa inama n'inzego zishinzwe umutekano kugira ngo n'aba bafite ubwoba babashe kubahumuriza
hanyuma gasumta baba bambaye gute gisirikare
gisivire bambwiye ko baba bambaye imyenda isanzwe ibintu bivangavanze nta iniforume izwi abantu bahuriraho ngo bari bambaye
asumta polisi hari ico iratangaza
kuva mu gitondo rwose umuvugizi wa polisi umuvugizi w'ingabo byatunaniye kumuvugisha telefoni zabo zimwe ziratamo ari kugira imizi cyamo nta kintu gito baratangaza ariko nabashije kuvugana na guverineri w'intara y'amajyepfo arambwira ngo byabaye ariko ntabyite igitero akavuga gusa ngo nabajura basanzwe ngo batwaye amatungo
yego asumta nuko rero ubandanye ukurikirana iyo nkuru hama turaheza tuze kwigaruka ko makuru yacu yo hanyuma mu Burundi ariko arahimbazwa imyaka 56 irumanye ico gihugu cikukiye ubundi uyo munsi uhimbazwa itariki ya mbere harejo kwa Mungu ariko kwera ko ari umunsi wa Mungu bashimye kubisha kuri no wa mbere ndi kumwe na mugenzi wacu Evariste Nzikobanya ariko arakurikirana ibirori bitandukanye by'uwo munsi Evariste Ibujumbura ibirori biko biragenda gute
ubu wundi Bujumbura ibirori kuriko biragenda ariko abadefile no kwita ko ari umuce wa nyuma umuce wabari mu nzego z'umutekano igipolisi hamwe na gisirikare
hanyuma abanyagihugu mwavuganye hari ico bavuga ku vyerekeye ukwikukira ku vyerekeye intahe yo kwikukira mu gihugu c'u Burundi
abanyagihugu twavuganye barashima ko uno munsi Burundi bufise inzego zibutwara barashima ko Burundi bwavuye mu minwe y'abakava amahanga ariko bakavuga bati intahe kwikukira ntiyagiye irazigamwa nk'uko byategeza kugenda kugwa gasore yabivuze bakavuga bati haracari hagahaze na cyane cyane mu by'intwaro haracari hagahaze na cyane cyane mu byo gusabikira ubutegetsi bakavuga ati haracari hagahaze kubona ko hari abarundi bamwe bamwe bazira ibyumviro byabo muri kino gihe batari mu gihugu bari mu mahanga bakavuga bati ubumwe nibwo bukwiye kuranga intahe kwikukira abarundi bagasangira akabitsi na gahiye
numva ko nimba hakira amadefiringira nta mutege ndetse n'umwe aravuga ariko ubundi biramenyerewe ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi agira ijambo ashikirije ku minsi mikuru nk'iyo ikaba imbere y'uko iba iryo jambo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yo barayishikirije nimba yararishikirije bikuru bikuru yavuzemo n'ivyaha
ego tiyane ijambo rya nuno rubanza ry'uno munsi Burundi buhimbaza imyaka 56 iheze bwikukiye ejo ku mugoroba w'ijoro yarashikirije iryo jambo iyo jambo yarashikirije bikuru bikuru biri muri ryo nuko yasubiye kubwira abarundi yuko yatomoye neza ko atazosura kwitoza mu mwaka wa 2020 ikindi yashikirijwe nuko uko abajejwe intwaro boshira mu ngiro umugambi wiwe kugwanya bakaboko no kuvuga ko yasubiye kwibutsa ko agiye kugira ibintu bitatu rero asezera ku bantu bose avuga ko banyuruza ubutunzi bwa leta ikindi yavuze gikomeye nuko ashigikiye icimviro cy'umugwisena nako washikirije muri retraite yabereye mu ntara ya Makamba mu minsi iheze yuko umugwisevere wotohoza ku ruhara rw'abakoroni ku ruhara rw'abakoronije Burundi ku bijanye n'amabi yashikiye Burundi muri kahise akavuga yuko rero umugwi sever umugujejwe kumenya ukuri no kunyanisha Burundi wo gutohoza no ku ruhara rero abazungu abakoronije Burundi bagize mu mabi yashikiye igihugu muri kahise.
Yego, hamaga Evariste, uraba amasa hushikiriza nibande bitabiriye hanini ivyo birori vy'ino munsi ugira 56.
Abitabiriye hanini bino birori nohera ku basirikare bobo n'abapolisi bobo ni nk'itegeko, abandi mbona n'abaserukiye ubuzi bwa leta amashirahamwe yigenga nk'amabanki n'ibindi. Hanyuma rero harimo na bamwe mu banyeshure bagiye baregeranywa mu makartier, hamwe rero namwe mu baserukire intwaro haba muri meri mu makomine ageze meri ya Bucumbura.
Urakoze cyane gose Evariste, nzi ko banyanka ubandanye ukurikirana ivyo birori. Hama amasari imbere aza kutubwira amajambo atandukanye azoba yahavugiwe haba manyagihugu canke naho mu manyamigambwe ndetse no ku nzego z'igihugu. Urakoze Evariste.
Urakoze namwe.
Ako hagati aho none imigambwe itandukanye mu gihugu cy'u Burundi ragoniki kuri no myaka 56 iheze iri Burundi buronse intahe yo kwikukira nko mugambwe iprona waronde intahe yo kwikukira igihugu cy'u Burundi bavuga yuko cikukiye biboneka ivyo vyemezwa na Abel Gashatsi. Ni mu gihe ku ruhande rwa Sahwanya Frodebu hoho babona ko hikukiye akagwi k'abantu bake cyane. Rekumenyesha amakuru ijuru rya Amerika Raymond Zimana tubazi no nkuru abidusigurire.
Umugambwe badasigana iprona ari nawo warondeye iyo nayo kwikukira mu mwaka w'1962 baremeza ko Burundi bwikukiye. Abel Gashatsi afatira ko igihugu cy'u Burundi kirongowe n'abarundi atari abanyamahanga.
Icyo dushima nuko Burundi bwikukiye, Burundi burafise izina mu makungu, n'abarundi ntibatunganya ibijyanye n'intwaro y'igihugu. Turemeza neza ko ubu ibijyanye n'igihugu bitunganywa n'abenegihugu. Ubu twarinjiye mu ntwaro ya demokarasi aho abarundi bitorera ababarongora. Ibyo nivyo kwa Gasore yifuza. Igisigaye nuko aba batsinze amatora bogerageza gutwarira bose. Muri make twavuga ko intahe twarondeye ihari, ariko uko umugambi umugambi yavyifuza haracara agahato.
Muri Sahwanya Frodebu bo bose uko babibona uyu mugambwe wemeza ko abarundi batari kukira koko. Leon Singenda Kumana cegera curongo uyu mugambwe avuga ko hikukiye akagwe k'abantu bakeyi mu gihe isinzi ry'abarundi babayeho nabi kandi batidegembya mu gihugu cyabo.
Ukene turimo inzara ihari, ubushomeri burimo, ubwo twari kukiye gute? Nta ntayo kwikukira rero ihanganye mu gihe abarundi ubwacu nyene tutarashobora kwitunganiza igihugu tuba tugwa ngo n'abakoloni 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 kandi bakaba bashyizaho nuko ajya abantu badafatanye mu nda bamwe bakicwa abandi bagatungwa abandi bakangazwa ukirwa dutozwa amahera ku ngubura kumwe abakoroni barabirwa batozwa amagi n'ingo aho rakora ikiboko bakora inkoho ku numva novuga ko bikukiye dandaye ro kwikukira hangama kunyamara kagatwa itwara kubera kari kukiye.
Muri uyo mugambwe babona ko intayi yo kwikukira izoshinga imizi mu gihugu cy'u Burundi mu gihe agateka k'abanyagihugu mu butandukane bwabo kubahirijwe.
Ica mbere twokorwa ni ukutwubahana ubudasa bwanyu. Ntihagire umuntu asubira kuzira ibyiyumviro byiwe, ntihagire umuntu asubira kuzira ubwoko bwiwe, ntihagire umuntu asubira kuzira igitsina cyiwe, ntihagire umuntu asubira kuzira idini ryiwe, ntihagire umuntu asubira kuzira ko akenye. Aho niho honyine tuzovuga tuti turangana imbere y'amategeko twese twarikuka. Itunga ry'igihugu ryosabikanwa ku buryo rishikira abanyagihugu hasi.
Umugambwe wa Gasore, umugambwe w'abadasigana iprona, naho bemeza ko Burundi bwikukiye, nabo hari ibyo babona vyokogwa kugira iyo ntahe itsimbatazwe.
Simbatazwa intwaro ibereye abarongoye igihugu bakagerageza gutuza bakaboko, gutuza igiturire, bakagerageza kubahiriza iyo ntahe mu gutunganya neza amatungo y'igihugu. Inzara iri mu gihugu ikagerageza ikagwanywa, tugasaba ko abarundi mu mutandukane bwabo nko kwa Gasore yari yarigerageje ngo bumwe tumaze gushika ko bugatsimbatazwa maze arongo igihugu bagakomeza n'imigenderanire myiza n'ibindi bihugu. Muri icyo gihe intahe twaharaniye ntacyo tubuza igatsimbakara.
Intahe y'ukwikukira yabonetse ku wa mbere ukwezi kw'indwi 1962 irondowe n'umuganwa Rodoviko rwa Gasore. Uyo nawe akaba yagandaguwe kwigenekerezo ya 13 ukwezi kw'icumi mu mwaka w'1961 atabonye icyo yaharaniye. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 nukufuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu.
Naho dutandukire amakuru avugwa mu ntara zigize igihugu cy'u Burundi, duhereye mu gisata c'indero aho ubushikiranganje bw'indero inyigisho z'ubuhinga n'imyuga buherutse gusohora ingingo ibuza ko abigeme batwaye inda basubira kwakirwa amashuri nshingiro n'inyuma yayo. Iyo ngingo ifata kandi n'abasore bazi batwaje mu gihe ari abanyeshuri. Mu ntara ya Kirundo ababyeyi n'abanyeshuri bamwe bavuga ko ije hageze, abandi nabo bati ekada, ahubwo iyo ngingo ikwiye gufutwa kuko ije gusubiza inyuma amateka y'umwigeme. Inkuru tubandanirizwa na mugenzi wacu mu ntara ya Kirundo, Jean Bosco Ndarurinze.
Iyo ngingo iri mu ikete umushikiranganji w'indero inyigisho z'ubuhinga n'imyuga Janvier Ndirahisha yarungikiye abayobozi b'indero mu ntara ku itariki 26 ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka turimwo. Iyo kete gisunga icegeranyo kivyihwejwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu biraba ibibazo by'abanyagihugu Cabinet Civil du Président ku bijyanye n'ubusuma bw'impapuro zironswa abanyeshuri. Agace ka mbere k'ibisabwa gukurikizwa mu mashure muri iryo kete kavuga ko abanyeshuri bizogaragara ko bamenye biciye mu busuma basubizwa inyuma bibaye ngombwa bakirukanwa burundu mu mashure. Mu gace ka kabiri iryo kete rivuga ko ingingo zose zizoba zafashwe kugira bamenye biciye mu busuma zizohanagugwa. Mu gace kagira gatatu niho iryo kete ritomora ko abigeme batwaye inda baciga mu mashure shingiro n'inyuma yayo batarekuriwe gusubira kwakirwa mu mashure bavuyemwo. Iyo ngingo ifata kandi abasore bazi batwaje mu gihe ari abanyeshuri. Ku ruhande rw'abanyeshuri babigeme iyo ngingo ntiyubahiriza agateka k'umwigeme.
Mengo ntitubishima nyene kuko hari igihe bishika nyene umuntu atari ibyitetse. Mengo nyene bogihindura nyene hama bakaguma babandanya biga.
Bona menga bareka kubera hari igihe bishika nyene umuntu atari ibyitegure. Hanyuma umuntu akisubira ko agasubira nyine ku ishuri agateka k'umwigeme baba bagasubira inyuma rwose kubera hari igihe yisubira ko nyine akihanura nyine.
Byari byo nuko gusa bigoye, urumva kuyankana niyo atari nyine, ubwo bozana iyindi sisiteme bakabigisha uko babigenza. Ego bakwisubira ko bakabiraba basi agacucuma asubira ku ishuri apres deux
ni nyuma y'imyaka ibiri
bayihanuye nshabona nyine urazi ko kigukoze kabiri kiragisa.
Ku ruhande rw'abanyeshuri b'abasore iyo ngingo bayibona ugutandukanya.
Akayikiriye neza nk'ubu ashobora nk'umukobwa agenda nko kumutereta usanga umuteye nk'inda, usanga umukobwa agwaye nk'umugira wa sida usanga nawe umugira wa sida araguteje, cyangwa w'umuhungu usanga uri umugira wa sida nawe uramuteje, kandi no ku ishuri ugaca mubaho mwese numva yuko mwese mwamyonone.
Kindi nange nayakiriye sawa, kandi nyine twasanze nk'uburi nk'umukobwa ujya wavuye nko mu ishuri kubera ababyeyi ugarutse ujya niho ugifise agateka kabige kubera waramaze kuba nk'umukenyezi.
Iyo ngingo ntishoboka iyo onya uca bajana ahubwo umukobwa canke umuhungu. Umuhungu arashobora kubandanya yiga ariko umukobwa urumva ntibyaba bigikunze.
Ku ruhande rw'ababyeyi hari ababona ko yaje hageze.
Ubwo ibyo bavuze byari byo kubera utwaye inda wamara kubyara ugacusura mu ishuri, nyine bose baca babigira akamenyera akaca bavuga ati na kare ni kuza turabyara aca dusubira mu mashuri. Ngira byo ca bigabanuka
umukobwa wese aharavuga ati tije naho notwara inda tikazima nzogenda ku ishuri nkiga. Muga kuba bafashe iyo ngingo ahari ari yubara akavuga ati je hamwe notwara inda noca mvamo mu ishuri none reka nihangane cyane mpume nyine nkoresha ibintu byo kwikingira kugira ndabe ko noguma niga nkaronka ubuzima bwe.
hari kandi nabandi babona ko isubiza inyuma iterambere ry'umwigeme.
Numva ko mwangi ntibereye ndurumva none hari inzasikirwa agatwara iyonda agatahabonuka iyo ngingo yo gutuma adashobora kwisura ubuzima bwiwe bwa burimwo burasira. Noneho rero bizotabitse inyuma gose gusanga besi ijya myaka baba barimwo ikaborohereza zembona ko bahora uhusa bakagira bakabandanya uvise ubujya inza yitwara akabandanya kwiga
n'iki gihe kwanza tugezemo mbona nko kuri urwo rwego nyine rw'abantu nze rw'abigeme barakunze kugira izo ndabakiri batoyi biga numva biciye bishika rero leta igace bafatira icyo gihano numva nyine kumenga byatera bica inyuma gose muri ako gace iryo kete ritomora ko abanyeshuri birukanwe bashobora kwakirwa mu mashuri y'imyuga canke y'ubuhinga. Agace ka kane k'ibisabwa gukurikizwa muri iryo kete ry'umushikiranganji w'indero kavuga ko uwo bizogaragara vya hafi canke vya kure ko yagize uruhara mu busuma bw'impapuro ndangashure canke mwihohoterwa rifatiye ku gitsina azohanwa hakurikijwe amategeko agenga akazi na mpanavyaha. Ntitwashoboye kuronka abarongoye amashirahamwe akorera mu gisata c'indero kugira bagire ico bashikirije kuri iyo ngingo. Ku ruhande rw'ubushikiranganji bw'indero inyigisho z'ubuhinga n'imyuga, Juma Edouard abuvugira yabwije Ijwi ry'Amerika ko ataco yoshikiriza kuri iyo ngingo muri uno mwanya. Mu Kirundo, mu buraruko bw'Uburundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi ry'Amerika.
Jean Bosco Ndarurinze, mugihe rero wumva bariteko barahuriza yuko umwana w'umwigeme aramuka atwaye inda yovanwa ku ntebe y'ishuri canke akarigumizaho mu ntara ya Ngozi, ho hari n'ikindi kibazo mu vy'indero kiba hanze nuko hari ababyeyi batarashobora kujijuka ngo bamenye ko umwana wese ategerezwa kujanwa ku ntebe y'ishuri. Ibitigiri biracari vyinshi kuri abo bana batiga. Ibindi kw'ino nkuru na mugenzi wacu Fidelite Ishatse.
Bamwe mu bavyeyi bo mu ikomine ya Gashikanwa ntibajijuka ku bijanye neza y'ishure kubo bibarutse. Akana kigeme k'imyaka yababa icumi kaba ku musozi Musumba agacimbitaba nikarigera kaja ku ntebe y'ishure naho kavyifuza.
Nitwa Shimazimana Amelia.
Wowe ne uraja ku ishure?
Oya.
Kubera iki?
Mama yaramujije kwandera umwana.
Ni muri kumwe?
Oya. Mama yamujanye kujya cyanjye.
Niba urashaka kuja ku ishure?
Ndaba mwana wumva nogenda. Te mama yanakunjana ku ishuri. Cavuga ngo wowe niwo kurera umwana wonye no kuvoma no guteka.
Wowe mugabo wabishaka?
Niyo nawe wokwanga ku ishuri.
Niki kifuza kuja gukura?
Kwanika gutonda no kuntu no kwiga.
Nyina wako kigeme twasanze yajanye ku rucanco ako karashimeza Imana Manuelina arera, ariko se wiwe yari kumuhana twaganiriye. Yitwa Saguye Yohani, n'umutama w'imyaka irenga 70, yavyaye abana 14 ku bakenyezi babiri. Uyu Manuelina ari mu banyuma. Tumaje igituma Manuelina taramushira mu ishure, yatwishiye ko nabakuru we yasomesheje atasho vyamaze.
Nkaje kugira ndere nk'abo bana bakure. Wigishije abana batandatu. Abo batandatu ntihagire mutoramwo ngo aronke ivy'abandi baronka. Nk'abo bana banje bose nta n'umwe yaronse urupapuro rw'umutsinzi. Oya, bavamo wa gatandatu baca bitaye. Nkubise kwa gatima ku vyo nabatangiriye baja ku ishuri. Ndavuga nti oya, sinura gutangana n'imahera. Nibyagumaho bazorima. Batungo n'isuka nanje yarantunze isuka. Uje nabihebye bundashaje. Ndiko ndigiye. Uyazogumuko nyine.
Ariko rewa mwe babanye uwo mugyango arabahanura ko naho uyo mwaturonko pro gumutsindo ivyo yize umugira kamaro. Ndikumana Karori.
Umudene nawe nyine nawe ni akeneye kwikebuka kamwe kubita nayo naho yokwiga uwa mbere wa kabiri n'uwa gatatu cyangwa n'uwa kane. Mugakamenya no gusema nabikeye kuko birafise akarushu. Umbe rewa mudehe nawe. Yihende gatoyi kuko umwana yomuhimiriza kuko akaza kwishura. Hanyo date yabonageze mu rugero rwo kumurihira ayo mafaranga. Katenye yabukibwe kimugakaba yamenye na dukeye to kwiteza imbere kuko natwe kera batatu byaje kubashira twarahumbe
hagati kuri uyu mutumba y'abandi bana twabonye batiga. Uyu muvyeyi atumwana wiwe byaranse ko arenga umwaka wa mbere bashobara mukurayo
n'abandi mara mwigisha n'ukuri baratubwiye ati hugo ni muhe akazi ko kuzararagira intungwa ntabishoboye.
Yiga mu wakanga ico gihe
mu wa mbere?
Yize mu wa mbere imyaka ingahe?
Yindere kuri kwimana
hanyuma
hanyuma nyene bamutubwiye ati umwana ntabwenge afite bwo kuyeta cyatumbwiye ati ntacyo nagume mpi
ubujuju kwe
nibaza ko iyo mugumiza yo mukagerageza mukamukura kugira ishuri mukamusha kwindi ishuri ko byari kuzana akoyoko
yakarase
uyu musore yiga ku ishuri rito iri ku mutumba musumba avuga ko mu ishuri yigamwo mu mwaka wa gatandatu kuva umwaka utangura igitigi cy'abanyeshuri batanguranye cyagabanutse
ariho beshi nyene baheze bivaye nyene no kuntu bukene babona nyene bitokunda
uzibangahe baheje mu ishuri wanyu
batanguye turi nka 60 mugubo ndaza zige nka 50
hanyuma hoho kibano ntabuzi baheje
ariho nyene beshi baheze nyene
uyu mutumba wanyu wa musumba uzibangahe baheje
ndibaza boshika nka 10 cyangwa 15
ibyo biva mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Ngozi cyerekana ko mu gice cya kabiri cy'umwaka w'ishure mu gisata cy'ishure shingiro bari bafise abanyeshuri barenga 170 muri abo abarenga 70 baramaze guheba amashure imvugo ubuyobozi bw'indero butanga zifatiye ku bukene indwara hamwe n'izindi zitazwi ubwo bibozi bumenyesha ko ugerageje mu myaka iheze igitigi cy'abaheba amashure cyagabanutse mu runani FNADEB rwitaho ineza y'abana mu busekezi bwago Ingozi bamenyesha ko bifatanyije n'abagize intwaro bagomba bahimiriza abavyeyi kugira ngo n'uwo vya kubara amashuri asanzwe bupfuma baje kumugeragereza amashuri yigisha iby'imyuga muri komine Gashikanwa mu ntara ya Ngozi Fidelite ishatse ijwi rya Amerika
Izu gya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukanya turahava du sozera ikiganiro ariko tubanze dukubitire muri Republika Haranira Demokarasi ya Kongo muho mwikambi ya Murongwe muzi z'abarundi zahahungiye zugaje n'ibibazo bitandukanye vy'ukungene bivuza inkuru tubandanizwa n'umenyesha makuru Izu gya Amerika I Murongwe Vedaste ngaho
Izi mpunzi ziri mu nkambi y'Murongwe zivuga yuko zibabajwe bikomeye n'uburyo ivuriro bari basanganywe ishiramwe rya Dese ryagimuriye ahitwa Katalukuru kugira ngo abaturage b'abakongomani b'Murongwe nabo babone ubuvuzi bitabagoye impunzi ziri muri inkambi zivuga yuko zikora urugendo rw'ibirometero bigera kuri 3 n'amaguru zigana iri vuriro ryahitwa Katalukuru kuko ari nta vuriro bagifite mu nkambi
nkambi yahora rikora umuntu mu ijoro yagwara samora ingwara ntizitezerana tukamutwaza tukamugira jana kwa muganga ariko ubu ivuriro bararikuye barijana ahantu bita Katalukuru ni kure bisaba ko umumotarage akujyanayo ubu uribaza umuntu agwaye mu ijoro kugira ngo umuterure dufite ambulance imwe niyo ambulance keshi ibi kwivuriro nyene yo Katalukuru ntituronye dutelefona ngo ambulance ize ubwo umuntu kwa mu ijoro akakurembana cyaza nk'umuntu afashwe n'imbanyi kugira ngo bazoha telefone imodoka iyo ngiyo ize ico ni kibazo gikomeye cyane cy'iryo vuriro ko riri kure cyane yacyo
usibye iki kibazo kivuriro gimuriwe kure n'inkambi impunzi z'abarundi iri Murongwe zinenga n'uburyo zivugwa iyo zigeze ku ivuriro
ikibazo cyo kwivuza rero kiraduhangayikishije cyane kuko urashobora kubugwaye malaria gose warembye hama wagenda ko ahantu batuvurira bakaguha paracetamol zibiri cyangwa zitatu hama ugacu genda ukabantanye uremba mbere bamwe barashobora no kuremba bagetse kwa muganga ntibabakire neza hariho n'uheruka gucikanira ibaraka hejuru yuko batashobye kumukurikirana neza kugira ngo ubuzima bwiwe bugende neza
urumva rero ikibazo twadufite ni iki miti ugiye kwivuza baguha imiti dafashe nyambara umwana ujanye ukabakamuha iyo miti ntakire ntibyabuza ko umuntu asubira tugahindukira kuza gusubira guhiga imiti ko bakomeretsa mu mafarmasi kubera imiti itaboneka
Ishiramwe rya Desi ari naryo rishinzwe ubuzima muri ASR gyerinze kugira icyo ritangaza kuri iki kibazo cy'ubuvuzi butari bwiza ndetse no kwimurira ivuriro ikatarukuru ariko abakozi ba komisiyo y'igihe gushinzwe impunzi bakorera I Murongwe bavuga yuko impamvu iryo vuriro ryavanwe mu nkambi rikajyanwa Katalukuru ari kugira ngo gyegerere abaturage b'abakongomani ndore ko izi impunzi n'abaturage b'abakongomani hari ubufasha bagenda basangira ubufasha burimo ubuvuzi n'uburezi urusobe ibibazo bitegwa no kubura ubuvuzi bwiza kuri izi mpunzi z'abarundi ziri Murongwe nibyo izi mpunzi zishira imbere zisaba inzego bireba ko zashakira ikibazo cyabo umuti
namba babona ko ivuriro rikuru bo babajyobatse hariya nibabake akandi kavuriro gatoya kubufasha kugira mu ntumbero uwo muntu abarembye babe baramufasha hamyo ambulance musenge kuri ako kavuriro gatoya babone kumujyana kuri iryo vuriro ryabo bipfuza twe nicyo tubona byo dufasha none baduhindure nibade umuntu bamuhimiti ihuye n'ingwara gwaye
kwa bamenyesha ko ubwo umuyobozi wa seri kugwego gwise Filippo Grandi yari mu nkambi y'Murongwe mu mpera z'icyumweru dusoje yagejejweho ibibazo by'ubuvuzi uburezi n'imibereho itari myiza muri inkambi aho yavuze yuko agiye gukangurira abaterankunga gufasha impunzi z'abarundi n'abaturage b'abakongomani bazakiri ndadasengabo ku bwijwi rya Amerika I Murongwe mu ntara y'Amajyepfo
Nuko rero Vedaste Ngabo abandi bamenyesha makuru bandi batandukanye bamubanjirije bakoze bose ku ntererano yabo ku biganiro bagiye baradushikiza n'amakuru atandukanye nonga rero duceye dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi mwakoze kutwumviriza nshuti bakunzi bacu masaha ari imbere muri isanga ntimuze kuhabura hama aza kwari saa 10 gushika saa 11 mu masaha mu Burundi no mu Rwanda igice saa 12 turaza kwashikiza makuru avugwa mu Burundi igice saa 1 n'igice nahaza kwara makuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika yakoze Macbill Yabero yegeranije amaju yacu uno munsi hamwe rero na ingenieur Nadjwan yadufashije muhinga bw'ivyuma na Lidiane nahaze twari kumwe tuzosubire ejo nkaho twatanguriye twasigiye kano karirimbo yantumye ka King James Banakawe Mubibi na mubyiza za gukunda Wagufite kumemero z'umutima